Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Uyu munsi ku wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mugambwe CNR wanse kugira uruhara muri yo genwa.
Umugambwe rose ndedefite dushobora kudutorera ubuca kudusimukira ni twebwe dutanga mu nama nshingamateka ya ehara uhagarara mu kibanza cya CNR.
Uyo ni umukuru w'umugambwe CNR Agato Gwasa. Sentare y'iyungurizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Abantu 10 bishwe uno munsi wa gatatu ku munsi ugira kabiri w'ibitero by'indege zingwano byakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Abapfasoni nibajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto azokubahiriza ivyo yemeye byo gufasha abapfasoni. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turabashikiriza mu kanya kari imbere. Abapfasoni bajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto azokubahiriza ivyo yemeye vyuguha abapfasoni amabanga ya politike kurushiriza. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Niyongabo.
Perezida Ruto yarahiye mu mabanga yiwe Mashasha ku munsi wa kabiri ashitse ku butegetsi mu gihe igihugu gifise igitigiri kinini cyane cy'abapfasoni batowe mu mabanga yo guserukira abandi kitari bwibonekeze mu mateka y'igihugu. Ruto yabwiye abari bitavye ibirori bivuze kurahira ko ikintu gikomeye cyane bashitse ko mu matora na demokrasi muri Kenya ari ukongereza igitigiri cy'abapfasoni bari mu bibanza by'ubuyobozi. Igihe yariko ariyamamaza yari yatangaje ko azokubahiriza ingingo imwe ibwirizwa mashingiro ryo mu mwaka w'2010 iha abapfasoni uruhara runini muri politiki. Iyo ngingo yari bwigere yubahirizwa abapfasoni batari bake b'abanyapolitiki bavuga ko hageze ko ishyirwa mu bikorwa. Igitigiri kinini cyane cy'abapfasoni baratowe mu matora yabaye muri ico gihugu mu kwezi k'8. Igitigiri cy'abapfasoni babura matari ciyongeye inshuro zirenga zibiri mu gihe icy'abashingamateka ciyongeye hafi icya gatatu. Susan Kihika yatowe kubabura matari wa mbere w'umupfasoni mu karere ka Nakuru avuga ko ayo matora yanditse amateka mu gihugu cya Kenya. Yamara avuga ko batarashika ku rugero bifuza gushikako. Kihika n'umwe mu babura matari w'abapfasoni indwi kuri 47 mu gihugu cyose. Perezida Ruto yemeye gutegekaniriza abapfasoni ibice 50% by'ibibanza byose muri leta yiwe.
Kandi naho isandugu irimwo ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri cyavuye mu ngoro yiwe ya Buckingham Palace ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres ubwa nyuma no munsi wa gatatu cyajyanywe mu kibanza cya Westminster Hall muri icyo gisagara nyene. Tidani Yunga baratubwira ibindi.
Ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kizoguma muri icyo kibanza cya Westminster Hall iminsi ine kugira amakungu amugandarire gushika azoshingurwa ku munsi wa mbere w'indwiza umuhungu wiwe umwami Charles wa gatatu. Abo bavukana n'abahungu biwe baherekeje isanduku irimo ikiziga cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari ku rugori rw'amashurugo y'amaroza yera n'urugori rwiwe rw'umwamikazi. Itegekanijwe ko abantu 150,000 baza gusezera icyo kiziga mu kibanza cya Westminster Hall. Abantu 200,000 bari batonze umurongo ku nkengera z'uruzi Thames uno munsi kuwa gatatu barindire kwinjira mu kibanza cya Westminster Hall gusezera umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Byerekana icyubahiro bafitiye umwamikazi wenyine benshi muri bo bamenye mu kiringo cy'imyaka 70 yamaze ku ngoma. Defile y'igisirikare yavuye mu ngoro yiwe ya Buckingham Palace gushika mu kibanza cha Westminster Hall yari igenewe guhimbaza imyaka 70 yaramaze ku ngoma. Abasirikare bagize uruhara muri iyo defile bari bayiteguriye kuva umwamikazi Elizabeth wa kabiri yitavye umurembo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuganye ku telefone n'umwami Charles wa gatatu no Musi wa gatatu kugira amushikirize ubutumwa bw'umubabaro ku rupfu rw'umuvyeyi wiwe umwamikazi Elizabeth wa kabiri.
Nakoze Fidemyo Ngabo. Ibihugu vya Misiri na Qatar vyateye gikumu ku masezerano yo gukomeza gufashanya hagati yavyo mu rugendo Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi yagize I Doha. Fidemyo Ngabo.
Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani baganiye uburyo bwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo cyane cyane mu bisata bijyanye n'imitahe, gutwara abantu n'ibintu n'ibibazo byerekeye imibano. Abashikiranganji ba Qatar na Misiri n'abandi bategetsi nabo nyene bari mu birori byo gutera igikumu ku masezerano hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida Al-Sisi yabonanye kandi n'abaserukira bagwiza tungu no munsi wa gatatu. Urugendo rw'iminsi itatu arimo muri Qatar mu rwambere agize muri ico gihugu kuva ibihugu byombi bisubiye kugirana imigenderanire mu mwaka uheze. Kuva ico gihe ivyo bihugu byombi vyarakomeje imigenderanire hagati yavyo mu kugirana amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi zitanu z'amadolari. Emir wa Qatar yaragendeye Misiri mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Misiri yari yifatanije na Arabia Saudite n'ibihugu bicyuditse byo mu kigobe cy'Abarabu mu guhagarika imigenderanire na Qatar mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017. Byari bitewe n'uko Qatar yari yagirizwe ko ifasha umugwi w'abayisilamu n'uko yari ifise inyifato yoroshe ku byerekeye igihugu cya Iran. Ibihano ivyo bihugu byari byafatiye Qatar byavanyweho mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2021.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abantu 10 bishwe uno munsi kwa gatatu ku munsi ugira kabiri w'ibitero by'indege zo mu ngwano byakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Fidel Nyunga baratubwira ibindi.
Ibyo bitero by'indege zitagira abadereva bita drone byakozwe ku mugwa mukuru wa Tigray Mekele nyuma yuko muhari TPLF wemeye kubahiriza agahengwe mu mpera z'indwi irangiye. Mubishwe n'ivyo bitero harimo muvyayi n'umwana wiwe bwiye kandi byakomerekeje umuganga ariko aravura bakomeretse. Abandi bantu 13 bakomeretse. Abantu 5 bapfuye igihe bariko bajanwa mu bitaro. Abandi 5 bapfiriye ahabereye ico gitero uno munsi wa gatatu hitwa Dagin Amsal. Inteko zo muri Tigray zagiriza abasirikare bo muri Eritrea kuba basubiye kwifatanya na ba leta ya Ethiopia mu rugamba rwo kuzigwanya. Yamara abategetsi ba Eritrea barabihakana. Mukuru w'ibitaro vya Aide ku mugwa mukuru Mekele Kibrom Gebreselassie yavuze ko ivyo bitaro bifise ibibazo vyo gutabara bakomeretse kubera ubukene bw'imiti ikwiye mu ntara ya Tigray itashoboye kuronka ifashanyo yatanzwe n'amakungu. Ingwano hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'izo mu ntara ya Tigray imaze guhitana abasivili ibihumbi n'ibihumbi, yatumenye abandi miliyoni n'imiliyoni bava mu ngo zabo, inasambura amashure n'ibitaro amajana n'amajana. Iyo ntambara yaratumye abantu bari basanzwe bakenya muri Tigray asinzikazwa n'ikigoyi. Ibitero vy'uno munsi kwa gatatu bibaye inyuma y'uko abantu babiri bakomeretse ku munsi wa kabiri mu gitero cyakozwe kuri kaminuza ya Mekele na television yo muri ico gisagara.
Akoze Fidel Nyungabo. Hanje naho muri iki gihe abantu bandura umugira w'ingwara y'ibihara by'inguge bariko baragabanuka ku mugabane w'Uburaya no muri Amerika yo mu buraruko. Benshi mu bahinga mu by'ubumenyi batangaza ko hageze ko amakungu ashimikira ku guhagurukira umugira muri Afrika. Ibindi kuri inkuru ni Fidel Nyungabo.
Mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS byatangaje ko umugera utera indwara y'ibihara by'inguge ari ikibazo kigeramiye bikomeye amakungu gitegerezwa guhagurikirwa byihutirwa. Iryo shyirahamwe ryasavye amakungu gufasha ibihugu byo muri Afrika kugira ibibazo byo kuronka injanjo mu buryo buringaniye n'ibindi bihugu byo ku isi byibonekeje igihiza cya COVID-19 cyaduka ntibisubire kuba. Yamara nta ngaruka zigaragara ko kamu kagize ku mugabane wa Afrika, nta gihugu gitunze na kimwe casangiye incanco canke imiti n'umugabane wa Afrika. Bamwe mu bahinga bakaba bafise impungenge ko ako karere gashobora kwibagirwa burundu. Placide Mbala, umuhinga mu byerekeye indwara ziterwa n'imigera, ayoboye ikigo kijejwe ubushakashatsi ku ndwara ziterwa n'imigera muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, yatangaje ko atacahindutse ku bijanye n'umugabane wa Afrika. Kumugabane w'Uburaya ari wo wonyine ushimikiwe ko kubijanye n'umugera utera indwara y'ibihara by'inguge. Mbala avuga ko ibihugu byo muri Afrika aho uwo mugera watsindaro bikimeze uko byamye biri mu kutagira uburyo buhagije bwo gupima no kwitaho abawanduye.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri mu Burundi. Sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ni kiringo cha gatatu canya kwigendera president Peter Nkurunziza w'u Burundi cyaho nyanze amategeko agenga uwo muryango. Ni nkuru y'umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Pierre Claver ni inkuru y'Ikigali mu Rwanda.
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifite ikopi igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera perezida Peter Nkurunziza w'u Burundi vyaraho nyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibyirizwa shingiro. Nurubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifite bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yaraho nyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko vyaho nyanzwe ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka indwi ndetse n'ikiringo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifite insegu. Umunyamategeko wa Dieudonne Bashirayicize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irenga ndwi tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igitumi vyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isigaye itwagwa no mu Burundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Ruje gusubiza agateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarariye ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cha gatatu abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti nduguruye twa mugina urubanza ni nk'aho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe nuko icyo kirengo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamwo Petero Nkurunziza akaba yaritavye imana ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugayitwa Mugina ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya IAC utwari yo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro yijwe rya America
sentare wacu yavuga buzeruko ishiye urubanza ibihejeje ariko cyatigenda kugukurikira kurabyo ko urubanza washizwe mu ngiro nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushwe mu ngiro leta yasubira igashubira ninjire mu ngiro akazo magaru hagaruka ariko no kwashize rwaye uko ntanzi iri kuyaca
yamara kuri yencuro hoho amashyamwe gigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nkugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha byagahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa
izo mpari zadutse zatumye abantu baringa 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na
La Benevolence Angola
Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya uyu munsi wa gatatu inama nshinga amateka y'Uburundi yagenye abashinga amateka bazoserukira Uburundi mu nama nshinga amateka yishira hamwe y'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya America Desire Hatungimana ikigare mu Rwanda
Abashinga amateka 9 nibo bemejwe n'inama nshinga amateka y'Uburundi nkuko bitekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa gishiramwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya 50 muri iyo ngingo bitekanijwe ko inama nshinga amateka isasa ikemeza abashinga amateka 9 bava mu migambwe iserukiwe mu nama nshinga amateka ibitsina byose bigaserukirwa cyo kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri ico gihugu inama nshinga amateka y'igihugu kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico gitunganya uko abashinga amateka bemezwa abashinga amateka rero bemejwe ni Ntakarutimana Joseph ni Sezerana Gabriel uri kutiye Victor Muhigwa Jean Marie Saidi Kibeya na Karegwa Momamo abo bose bakabakomoka mu gambwe SNDDF duri ku butegetsi abandi bemejwe ni Kezimana Keti wo mu gambwe SNL Nkurunziza Olivier wo mu gambwe w'abadasigana Iprona na Goretti Bigirimana mu bwoko bw'abatwa yemezwa ajya washinga amateka ryateye ikibazo mu gambwe SNL rongowe na Gatongwasa kiretse ko muri uwo mugambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungiswe muri za telefone ngendanwa zabo bashinga amateka muri senere bamenyesha ko babanzwa kandi no kubona batamenyeshwa irigiye kwigwa kunyegezwa ibikogwa birabi na bashinga amateka muri senere bamona ko ari agasuzuguro ari nacyo cyatumye bakura meza
ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nabo baza gutora ndetse n'ama Twitter agatangura gusirikira yabayemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu nama nshinga amateka ya karere ni naka nibikogwa mu nama nshinga amateka bitaratangura hanyuma munyimukaza ubona ni babandi nyine bari buri ya Twitter aho ndumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu
Yohani Minani yigeze kurongora inama nshinga amateka y'Uburundi amenyesha ko umushinga amateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu byose bitegerezwa kwigwa
ikibazo cyose naho cyo bakihutwa cija ku rutonde igihe inama nshinga amateka irimirasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde ntibashobora guhamagara inama nshinga amateka igihe itari mu irasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cyihuta nk'ibyo uno munsi twumvise ntabwo ari kibazo cyihuta na gatoyi cyari kuja ku rutonde kw'igihe inama nshingamateka izosasira mu nama isanzwe
abashingamateka bose bemejwe ijana ku ijana n'abashingamateka 82 bari bitavye icyo gikorwa na batatu batumye kiretse buri ku Kiye Victor Muhigwa Jean Marie na Karegwa Momamo wo mu mugambwe Stende DFDD bari basanzwe bari muri iyo na mashingamateka ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko abasigaye bose ni bashasha Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Tungimana tukivuga kuri inkuru mugenzi wacu Fadek Mundikije hamaze kuvugana na Gatogwansa kandi hayobora umugambwe SNL amubaza icyo avuga ku igena rya Keti Kezimana asanzwe aturuka mu mugambwe ayobora
Kimwa kiwe tacho tuzi kuko umugambwe hasende kiwe batanze umugambwe rose ndefutete dushobora kudutorera ubuca kudusirukira nitwebwe dutanga mu namashinga amateka ya ehara uhagarara ku kibanza cya sene n'ikindi nacu amategeko uko avuga usanzwe uri mu namashinga amateka kugira ngo wemerwe kuja kwitoza muri ibyo ubanza gutanga imihoho uyo yatanze imihoho umugambwe yatanze imihoho mu bushinga amateka bwo muri Burundi kugira gashobore kuja kwitoza mu ntuzenye mu namashinga amateka ya karere icyo cyose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko iyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko yara uko avuga itegeko rigenga ikominote uyu muryango w'ibihugu by'akarere hanyuma icyo amategeko azotubwira nicyo tuzoheza tugakurikiza kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose twebwe abamenyeshamakuru n'abasizi inyuma
mu gihe kirezamana kati yokwemera amabanga inshimo utanga mugambwe senere ni
atatanzwe n'umugambwe iyo bagiye kubera umugambwe senere iyo bagiye kubera sendefutete icyo gihe twebwe ntabwo twazi ibyiwe
ikintu kigiye gukurikira ni ikihe umugambwe senere ntimwagiye muri iyo nama bagenye umushinga amateka mutigize mutanga ikintu mugiye gukora muri iminsi mike
rero n'ibyo amategeko y'u Burundi yara igengwa na tete ni ukuvuga amasezerano y'umuryango w'akarere k'ibihugu by'ubuseruko bwa Afurika niyo agenga eyara niyo tuzosoma eyara irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo mugetango icyo bita eyara act election act tuzosoma ayo mabwiri hanyuma umuco tuzorosoma muri ayo ni ukuvuga tubwira icyo dukora ku bijyanye n'amategeko y'umugambwe ibyo ntabyo nyine tuzoyaraba turabe iyo situation y'ubu bufasoni hanyuma afatwe ingingo zibereye
Agatumwa Rwasa umukuru mugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya muhari radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe
nkuko muvyumvise ko kandi ka karirimbo ko mu kiganiro muri sanga mwumva buri munsi twongere tugarure mugenzi wacu Fadek Nkundikije akaba ari wari karadutegurira ikiganiro cejo turamufite ku mbonga telefone Frederic mudukira ku mayange ejo ivyo muteguriye abanywa nyibijwe rya Amerika
ego oriane mu kiganiro muri sanga cyeje ku munsi wa kabiri twa turiye mu gisha muri kaminuza zikomeye muri leta zo muri Amerika aherutse no gushingwa amabanga akomeye yo kwiga ibibazo by'ubungane hamwe n'ibibazo by'ukuntu amoko yose yoba aserukiwe muri kaminuza yigishamwo ya University of Washington Tacoma aho ni muri leta ya Washington bitandukanye na Washington DC muri leta zimwe za Amerika uyu nawe kandi uwo muprofeseri se wundi ni profeseri Elavindura yigishije kandi yashizwe amabanga akomeye muri za kaminuza nka George Mason University ni kaminuza iri mu cyungararo ya Washington DC hamwe no muri kaminuza yo Nevada ikana California yigitangaje rero kuri profeseri Elavindura Eriane nuko kuva agisinyaka 13 yari yamaze gufata icyemezo ko azoba umwigisha ejo rero abakunda ibyerekeye abantu biteze imbere bavuye ahantu hadakomeye cyane rwose ni Mutangwe azoba ari mu kiganiro muri Sanga
ni ku munsi w'ejo urakoze cyane Frederic Nkundikije azoba ari mu kiganiro muri Sanga Ubuyobozi bw'akarere ka Kisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe icyemezo gikomeye cyo gukura abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari baba mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignace Sibahizi yaganiriye kuri icyo kibazo na Bwana Abdel Bizimana ayobora akarere ka Kisoro.
Gose ijambo kwirukana ntabwo nshaka ngo turishyire mu kanwa kacu, kuko umuntu hunze ntakwiriye kwirukanwa kuko abafite n'icyo ahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye, ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanya akabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp. Kampu yatangiwe mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko igihugu bahungiyemo. Kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere ravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajyana ahantu hari gazette kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka aribyo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye, iduhate kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe. Umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema agahamagana na bagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nk'abo bikozemo kampu yabo nta bufasha babona.
Abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaza amezi agera kurani cyangwa atatu, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kwabakura.
Ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose. Ninjye muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano, ndavuga nturabizi izi ntambara hari gihe ziba kandi byabayeho, hari gihe bahunze umunsi umwe umunsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere, byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari ibitagenda neza. Natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye, wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu nk'abantu mwe mwagenda, ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo nimudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi, igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kampu, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko ari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu ariwe ho wakora iki. So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe kujya mu kampu ziri gazetted nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye mubone iwanyu kuhasubira atari kujya nyakabande mwisubirire mu rugo. Ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi, umuntu yavuga ngo njyewe sindi bwemere kujya mu kampu ahubwo nasubira mu rugo. Ku bantu ijana bari muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana, Nyarubuye, Rukundo, Busanza, Muramba, ahantu hegereye umupaka, ndivuga nti kuvuga ku bantu ijana abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Ni ukuvuga ngo hari icyo bikanze mu kampu, nangwa nk'uko abantu bahunze mu Rwanda bagahungira muri Kongo bakagira indi mipango, ntangiye gukeka ngo n'aba bantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye. Kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu ukavuga nsubiyeyo, iyo nta ntambara wahunze kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo je mu kampu uvuge ngo njye nakwemera gupfa.
Aho rero ku nkuru ya mugenzi wacu Ignatius Rahizi yaganira na bwana Abel Bizimana buramatari wa karere k'intara ya Kisoro, ni naho turangirije amakuru yo kuri uno mugoroba. Turabashimiye, dushimira na Dieudonné Cyubahiro yafashije kwigiranya amajwi tubabashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, makuru yo kuri uno mugoroba ni Edi Gwema yari bihagarariye.